Kwa
mkenyezi woku mbwa mkuru wa politike kitega ye meza kwa wa nariwe wa jamashure vitewe nuko wa jaku matumere wa tacho wa chizemunda la kuongela wa karari mzaramu. Ya gani yeni uja Amerika ni mkawala lokenshi aho ya hiko ya gataro kama vokaturu uzamu.
Kwa sisi huli kisigote wa nabara hezi jamashuri hajia ni hereka wa nabara wa ya wakimba kumbo yungu jo bukingele wa waho.
Umkurambele umunaya kilitoke mwraru kwa ushubule ngero nawe ye meza huku babuka atari zao ni zugu gajiri chilo hinjo muliki gihen.
Kare ibara ryaguye bara nta numusi numwe twari bwavune igihe ruci baragifata 5000 nta numusi numwe cyo cy'ubudutari bwashike ni 1000 nta numusi numwe umuceri wari bwagura 3000 wa kuzi ibara umuceri ntwarenza ica 3 ica 5
avuga ko abanyagihugu bari bakwimfashanya y'ifunguro
ya bigihugu cyagitunganijwe neza aho tugeze twari dukwiye gufashwa kwakundi ICR ifasha abantu bo mu mpunzi igihugu cyo bunikije gufashwa nicyo gikenewe naha ni kubaho n'ibikunda twitegure gupfa no kugwara kwashe
uwo mubyeyi wo muciri cyose nawe ryabanje gucingero atitugiye kugwa mu bana
twebwe mbere ntaba cangiro twarushi harageze aho twipfuza komoka tutagiriyo tuja ahubwo abana bagiye kudutukurana natwe ubwacu twatukuye.
Umukenyezi twasanze mu isoko ry'ubanza mu burengero we abona afata ikindi gisigaye atari ukwiyambaza Ruhema.
Umuti wabyo nuko twesenga Imana hanyuma tukaronka imvura ku bihe tukaraba ko Imana yoduhindurira amateka kuko mbona ibintu byo mu Burundi birateye ubwoba.
Bamwe mu bakenyezi bemeza ko hari bagenzi babo bahitamo kuja kwigurisha kugira bikunde bagaburira imiryango.
Bafata umuntu ngo agiye mu ihoteli kumbe hari aho bakanga n'inzara bakafata ngo nabamaraya.
Uwo murinyi w'ibanza nawe ati uko zivugirwa niko zitamba.
Uko twari tuzire ya kera ubu byarahindutse ariko twabigura icatanu nawe byo bitanu tuzobigura tugire intege biradusukiye natwe rero kwihangana uko nyine.
Uwo mugabo w'igitega atunzwe no kunguruza abantu ku ikinga yemeza ko atagishobora gutunga umuryango.
Twebwe dushobora kuzobera mu mizi nayo kuvuga ngo umuntu ngo yamane 1000 mu mufuko ibikunda.
Abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ari imiryango ubu yari idakoze ku wepfo.
Bariho kabisa bariho bararinzani nka benshi muri iki gihe tugezemo.
Ye kubiteganywa n'abahinga avuga ko ibintu bizotera byunyuka kubwaga makayeri usiri uruhara n'ubuseleta yonyene.
Abahinga bavuga yuko atakiri hagaritse n'ibiharage bavuga ngo kuko gatandatu bishobora kugera ku 600 n'ukuri leta igomba gufata ingingo mu mafaranga ikoresha abarundi nabo nabo bagomba gufata ingingo urabona abarundi turakunda mu kabare cyane ubu bari tubugabanye
naho ibiciro biguma biduga mu kubi n'amashinga amateka Daniel Gerard Ndabirare we yavuga ko mwimbu warijya nawe mbere agahamagarira abarundi kujya muri abanyaburayi yemeza ko bagashyirwa na kigoyi aha yari mu ntara ya Kayanza mu buraru ukavukamo mu kwezi guheze rufira afite kwabona imvugo nk'iyi
hari aho bavuga ibyo bigusanga batazi ku bintu byaduze rero niyo nyamba ari bamwe basahura amahera ya leta abumva bubimenya gute bagenda badugije ibiyo n'izuba ntibaryumve mugabice bijyana n'uyu mwinu urenze abantu bamwe bamwe bafise usanga batiyumvira abantu bato bato iyo bahaje cyo yumvira ko abantu bose bahabye
ari mu masengesho y'inzego za leta n'abagwiza atunga muntu buheze perezida Ndayishimiye yabwiye abarundi ko amadolari ibitoro n'ibindi bintu bamusaba atabyiyamura ko aha hari Bujumbura. Mukuru mugambwe tenere utabwemwe n'ubutegetsi yibutsa baramutse igihugu ko ari bo babwirizwa gutora umuti w'ibibazo agatamu rwasa yari garutse ko kuri uyu w'Imana hahimbazwa imyaka 4 y'umugambwe w'umaze.
kuba umutware no kwikorera ibibazo byabo twara.
Perezida Ndayishimiye ashyira amakosha ku bashoboye umwimbo mu bihugu bibanyi, ariko akemeza ko n'ubukene bw'amahera y'agaciro ari intandaro ya byose.
Amahera yamva amahanga ntadoga kubera idushora hanze. Ururimi rw'abantu bose bateye imbere, indya zirazimbye, ubuzima burazimbye. None mwasigurira igituma aha turirwa turafata abantu ba fraud ibiharage babizanye mu Rwanda. Niho bizimbutse. Nabajije Imakamba baca bambwira ngo ahubwo twirwa turahigana n'abenegihugu bashaka kwishyura muri Tanzania ibigori.
Waba undi amarufu anasiga yandi? Iduga ry'ibiciro ribangabanganywe n'ikena ry'igitoro rimaze kwisubiriza inshuro zirenga zine kuva mu mpera z'umwaka uheze. Ejo uri kaneza, ijwi rya Amerika.